Urakoze Oriane ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Aho ikigo cy'igihugu cy'amakoperative kivuga ko catanguye kuzunguruka amakoperative imwe ku yindi mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo biri muri aya makoperative. Ni mu gihe abayakoreramwo bo bavuga ko amwe mu mategeko bashiriweho azitira bamwe. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Claude Ganza Munyamagana.
Dufite umukozi ushinzwe amakoperative muri buri karere naho nuko no kuntara nuko. Ubu ingamba dufite nuko turi kuzengurukwa buri karere tukakajagajaga ku buryo ikibazo cyaba gihari cyose turi kuvamo tugikira.
Ni umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative mu Rwanda asobanura ingamba zafashwe mu gukemura uruhuri rw'ibibazo byugarije amakoperative hirya no hino mu gihugu. Ibibazo by'imicungire n'imiyoborere mibi y'amakoperative kunyereza imitungo yayo ni nk'ikitarusange mu makoperative hafi ya yose. Professeur Harerimana Jean Bosco ukuriye ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative RCA avuga ko nko mu makoperative y'abamotari mu gihugu hose bamaze gukoramo amavugurura, ariko no mu yandi naho amavugurura nkayo yagezemo.
Tumaze iminsi n'ubundi tuvugurura inzego z'imiyoborere kugira ngo koko amakoperative agirire inyungu abanyamuryango hatazamo babandi bayafashe ugwate, ari nacyo kibazo cyari kimaze iminsi gihari. Ubu RCA kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative kiri mu baturage, ntabwo kikiri Kigali. Turagira ngo tumanuke rwose amakoperative nayo abaturage, dukore n'abaturage, tutakomeza kwifungirana mu biro nk'uko n'umukuru w'igihugu yabidusabye, ariko n'ubundi kumvaga ari nabyo bikenewe. Ubu ngubu nta kindi turi gukora uretse gukorera aho amakoperative ari, kuyasanga tukamenya ibibazo byayo bitararenga inkombe, tukabikemura bitari byanavuka, tukabimenya hakiri kare.
Nubwo amarira y'abanyamuryango b'amakoperative yaba y'abamotari n'ayandi amwe n'amwe yishoka ku maso mu gihe cyose ubaganirije, Professeur Harerimana avuga ko ikindi basanze cyihutirwa ari uguhugurira amakoperative gukoresha ikoranabuhanga mu mikorere yayo ya buri munsi kugira ngo imicungire y'umutungo wayinoge. Avuga ko amakoperative yunguka ariko imicungire mibi y'umutungo igatuma abanyamuryango umwe ku wundi badatera imbere. Cyakora hari amwe mu makoperative yishimira intambwe amaze gutera. Uyu ni Rukundo Aaron wo muri imwe mu makoperative y'abamotari ikorera mu karere ka Musanze.
Dufite abanyamuryango 1260 ariko abari active ni 400. Ibyo twagezeho twubatse inzu y'igorofa mu karere ka Musanze, iyo nzu tuyikoreramo kandi iranakodeshwa. Dufite ibindi bibanza bibiri, kimwe kiri mu murenge wa Kinigi, ikindi kiri mu murenge wa Cyuve. Icyo kiri mu murenge wa Kinigi turateganya kubaka mu hoteli. Iyo nzu ifite agaciro ka 160,000. Ibibanza nabyo ko ari bibiri bifite agaciro ka 40,000,000.
Kurundi ruhande ariko hari ayandi makoperative avuga ko hari ingamba leta ifata mu izina ryo kuvugurura no kunoza ubucuruzi, ariko ugasanga bitari mu nyungu rusange z'abagenerwa bikorwa, ahubwo bikaba bigamije kuzamura bamwe no gukinagaza abandi. Uyu waganiriye n'Ijwi rya Amerika n'umwe mu bakoraga ubucuruzi bw'amata mu karere ka Rubavu bayagemuraga mu mujyi wa Goma, ariko ubu barahagaritswe.
Ubirebye ntabwo ari inyungu rusange, kuko uruganda bita Inyange Industries uko bagendaga batwereka batubwiraga ko Inyange atari monopole, ifite icyangombwa nk'icyo n'andi makoperative afite, ariko wajya gusaba ugasanga Inyange ikaza ikabritariza abantu, kandi ari koperative. Kamwe murumva ko nuvuga ngo ni bya bindi bavuga ati abantu bihangira imirimo. None wakubona kwihangira imirimo directeur rwiyemezamirimo w'ubifitiye ubushobozi ufite, wenda n'izo mbaraga kuko abantu bose batanganya imbaraga, ukaba wamwigiye isoko, ukaba wamwigiye akazi, ubwo wakaza akavuga ati noneho njyewe ndabikora ntya biruta uko wowe wabikoraga, ahubwo wowe soho kuvemo. Twe twasanze ko ruriya ruganda ibyo rusa naho rwakoze ari nka monopole.
Nukwiharira
isoko, niko bimeze.
Mu gihe amakoperative akomeza gushishikarizwa kongera umusaruro, ikigo gishinzwe kuyateza imbere kivuga ko yagera kuri 80% ahagaze neza, 20% akaba ari afite ibibazo. Ni ijanisha na ryo rikiri hejuru, kuko bisobanuye ko mu makoperative asaga 25,000 mu gihugu hose arenga 600 afite ibibazo. RCA ivuga ko amahugurwa yahaye abashinzwe imicungire y'amakoperative kimwe n'abakozi bo kubafasha bashyizweho ku nzego z'intara, uturere n'imirenge, bizafasha abanyamuryango b'amakoperative gukurikirana neza imicungire y'umutungo wayo, bityo buri wese mu bayagize akabona inyungu. Claude Ganza Munyamagana, Irubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Ijwi rya Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda,
tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Murukurikirane rw'inkuru zibabwira ukugena impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda zigeregeza kwibeshiraho, mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yagendeye abasuka imishatsi y'abagore, abahingura ibisharizo vy'abakenyezi, abakora inzara n'utundi tugenegene bakorera mu nzu imwe iri muri quartier ya Kaciru ikigari mu Rwanda.
Ndiko ndasuka ndiko ndamubwira boucle. Tuba twizinze nk'irasore.
Ni umukenyezi wo mu Rundi kazi akiri muto yicaye ku gatebe karekare. Imbere y'iwe hari uwundi mwigeme yateze umutwe ngo bamukorere imishatsi. Ako kazi kiwe agakorera mu nzu irimo n'abandi bagenzi we bakora utundi tugenegene n'ibisharizo by'abakenyezi. Avuga ko mu buzima bwiwe bw'impunzi ako kazi kamufasha kwibeshaho.
Nazi gusya penso niyo bitaga mu Rwanda bayita penso ariko nibijyamye. Nazi gusuka marasta, nazi gusuka madred, karamfasha kwifasha bimwe bimwe je nkorera muhira mu masano muri ville kenshi niyo baronga amafaranga. Ongeze ndagerageza kubera ndafite na page ya Facebook banyugururi niyo ituma ndonka abakiriya gusomba benshi n'abarundi kazi. Ariko n'abanyarwanda n'abaronse ni benshi ubu.
Nuburi ko arakoregwa imishatsi no murundi kazi ati nashimye guteza imbere abiwacu.
Ngira ngo birambere. Nashimye ibikubera ko arije bimara mu gihe kitari gito. Ni kubera ko nzi ariko ari murundi kazi wiwacu kandi nanje nkabashaka kumuteza imbere. Nkawe tuzinanye benshi tuza iwiwe kubera niwe tuzi.
Iruhande y'ubusuka hari ubundi mugabo nawe yoze inzara z'abakenyezi akazisiga akongera agakora n'utundi dusharizo nk'amahereni y'abakenyezi. Uwo ati amahanga arigisha n'ukuri.
I Burundi ntavye nakora.
Tuvuga tuti amahanga arigisha none.
Cane arigisha cane arigisha. Ndazi gusuka, ndazi gukora inzara, ndazi kugira isuku y'amaguru naravyize. Iyo aba ndi Burundi ndi sur certain kwibi natavye n'umbalitsi prob. Je wese novuga ko ari amagogo uretse ko atagapfuye atagakira. Hari hamahereni, hariho n'ikindi nari nkiri ko ndakora co mwizo si coco gifite utuntu menga dushami. Amafaranga ijana y'imbombo y'umwana, umukate, umuceri biharage, ahama kandi nako kamfasha kuri hinzu, kamfasha no kugura nyene ibindi bintu bitandukanye.
Hirya gato hari na mugenzi we ahingura utudede twanditse mu ndome z'amazina y'abatwifuza.
Utudede twita mu Gifaransa n'utu bracelet. Ahanini ni twonkora
udukora mu iki kumuntu ukora zihira n'intoki aho havamo ikintu kiboneka.
Yego cyane gose. Umugenzi yambwiye ndamukorere, yambwiye ndamwandikira izina ryiwe, urumva aha mu mwanya akavaga harangira
cyenda
kamushyira. Yambwiye ndamushyire ko yitwa Emma. Hamachangi nongira kwa kagrife kiwe yashinya kuvuga ndamushirire ko kantu ari umwanya nk'amasaha 8 gucyo ndiko ndagakora
ugacuka gusha nkangara
bibiri ahani namazina niyo agoye kwandika ndafata umwanya ndiko ndayacapa mu mutwe no ngaha kandi
nkijwe rya Amerika urikorera kantu nkako ugacapa mwaye mazina
cyane gose. Ariyo nako twakoze Amerika hari ku idrapo ya Amerika ni u Rwanda baradukunda.
Aho nyene hari n'undi musore akora amafoto canke utuganuke dutangwa mu manza zitandukanye bita amakadre, nawe nyene arashima ko bimutunze.
Jendu artiste peintre dessinateur pour amatablo asanzwe, tableau de mariage, amatablo y'anniversaire, amanda akora n'amatablo nyene hari amatablo menshi abazungu bakunda kuba bakeneye usanga ari sophistique udashobora gusobanura ibyo ari byo. Bakora n'amaportrait
ngubongira nk'ifoto y'ibanje ubunya n'ugacuye isore nkayibona.
Asha bifata nk'imisi nk'itano gusa. Mama ashinge ndaro nkarimwe rimwe ari umuntu ashaka kuza akambwira ati ndashaka kuranga gataburo kanaka naka nkamukorera. Iyo ubonye ari nk'umuzungu ushira ku madorari hari igihe usanga rero mu nk'uko kwezi naronse nkaro nk'amataburo nk'atatu cyangwa ane n'igihe usanga nabuze.
Muri iyo nzu imwe twahasanze kandi n'ubundi musore akora mu bunywero avuga ko akora ijoro akaruhuka ku murango. Aho hose ni ukugira ngo aronke inge n'abaho.
Tugishika ngaho umuntu yaribaza ahantu tuzahaba gute, ntubwira se ntubwira nyoko ntubwira munsi y'urugo. Ariko ubu ndazi ko iyo ntunze yajya kuri rigarika ndaronka yo kwishyura iyo nzu sinshobora kugira ikibazo na kimwe cyo gufungura. Nkivuze bakunze kuhita ku Barundi.
Ninzimwe imeze nk'uruganda rukoregwamo imyuga myinshi irenga itanu, abayikora nabo batarashika ku rwego rwo kugira ishyirahamwe. Bavuga ko ari uburyo bw'uko uwuzanywe na kimwe agenda abonye n'ibindi bihakoregwa akabashorera canke akazobibwira abandi,
ariko arasukisha agaca abona agakomo keza. Abamama hari bamwe bamwe usanga bakunda twa tudede two mu nda, akaza ati urashobora kunkorera? Yego birakunda. Agaca abona tablo hajya none hagaca agira ati nibi murabikora? Ati yego byose turabikora.
Nzara agaca genda zikora,
nzara agaca genda bikora, n'umwe ngo ntashobora kugenda adatwaye akandi kantu.
Aba Barundi batera akamo abandi bagenzi babo basangiye ubuzima bw'ubuhunzi haba mu Rwanda canke ahandi, kurondera ico bakora aho kwicwa n'amaganya canke ngo bagume bateza amaboko imfashanyo. Pierre Claver Niyonkuru, Ikigali, ku bwijwi rya Amerika.
Mwananya kumviriza radio ijwi rya Amerika, Washington DC. Kunkuru yerekeye igikombe cy'isi yose cyasozewe ejo ku munsi w'Imana mu gihugu cy'u Burusiya, dutega amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda ari mu Rwanda.
Nyuma y'ukwezi kose mu Burusiya harimo kubera ibirori by'ishiraniro muri ruhago, byarangiye ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yongeye kwisubiza icyubahiro iterura igikombe cy'isi ku nshuro ya kabiri. Imbere y'abantu 178,011 kuri Stade Luzhniki mu mujyi wa Moscou, ikipe y'amabara y'ubururu ntabwo yashidikanyije ubwo yanyagiraga Croatia 4-2. Didier Deschamps, umutoza wa Faransa, yiruhukije ubwo yageraga ku muhigo uhigurwa n'abake mu isi y'imikino. Yatwaye igikombe cy'isi mu myaka 20 ishize, icyo gihe akaba ariwe wari wambaye igitambaro cya kapiteni, none yongeye kugitwara toza, ibikaba bishimangira umutekano wo kugumana akazi ke. Mu bakinnyi ngenderwaho batanze umusanzu ufatika kugira ngo iri kamba ry'Ubufaransa rigerweho, twavuga Antoine Griezmann, Paul Pogba, Kylian Mbappe, N'Golo Kante, Samuel Umtiti, Benjamin Pavard na Raphael Varane. Croatia kuva itangira irushanwa ry'igikombe cy'isi yakomeje kuvutagura amakipe yose nta mbabazi, kabone n'ubwo hagombaga kwitabazwa iminota y'inyongera cyangwa akamaramaka ya za penalty. Gusa iby'ikipe byagumye bigeze ku munwa ubwo binjiranaga umwaka kuri final, Mario Mandzukic akitsinda igitego cy'umutwe. Bagenzi be barimo Ivan Perisic na Luka Modric batanze ibyo bari bashoboye, ariko bisanga badashobora gushyigura inzovu yabitambitse imbere. Iminota 90 irangira amaboko bayamanitse. Umufana mukuru w'ikipe ya Croatia, Madame Kolinda Grabar Kitarovic, perezida w'iki gihugu, ka kanyamuneza kwa kumwenyura ya ntambo n'intambuko byagiye bimuranga ubwo ikipe yabaga imaze gutsinda, byasimbuwe n'ubusharire, ahubwo ibyishimo byimukira kuri perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron, umufasha we, abafaransa n'abakunzi b'ikipe ibihumbi n'ibihumbagizaho hirya no hino ku isi, harimo na bamwe mu banyarwanda. Abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Croatia, nubwo amarira yabagungaga mu maso kubera ko igikombe cyari kimaze kubacika, bibutse ko n'umwanya wa kabiri ku isi ufite agaciro ntagereranywa, cyane cyane ko hari andi makipe yawifuje akawubura, harimo n'Ububiligi bwegukanye umwanya wa gatatu ejo ndi kwa gatandatu butsinze Ubwongereza 2-0. Iyi ntsinzi y'Ubufaransa kuri Croatia yaburijemo umugambi wa Croatia wo kwihimura, dore ko mu myaka 20 ishize Lilian Thuram yari yashavuje abakroate abatsinda ibitego 2 by'abasezereye muri kimwe cya kabiri kirangiza mu gikombe cy'isi. Niba Mario Mandzukic na Luka Modric bananiwe kuba abahuzi, iryo deni ryo mu kibuga rishobora kuzishyurwa n'ibisekuru bizaza. Igikombe cy'isi cya 2018 kibonye nyiracyo, ahasigaye no gutegereza ikipe zegukana icyo kunshura 22. Ni mu myaka 4 n'amezi 5 biri imbere kuri Stade Iconic Lusail yo muri Qatar, icyumweru kimwe mbere ya Noheli yo mu mwaka 2022. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
Makuru yerekeye inkino yabaye mu mpera z'indwi turangije mu Burundi, dutega amatwi umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka abiducire ku mayanga.
Kuri uwa gatandatu inkino z'umupira w'amaguru zo kurondera itike yo kuzoja mu nkino za nyuma z'igikombe cy'imigwi iserukira bihugu vya Afrika y'abasore batarenze imyaka 20 zizobera mu gihugu cya Niger mu mwaka wa 2019 zarabandanije mu mpera z'indwi twaraye turangije. Kuri uwa gatandatu umugwi userukira gihugu w'u Burundi Intama mu rugamba wari mu gihugu cya Zambia gukina urukino rwa mbere Matchale mu Gifaransa. Ugo rukino gwaranzwe n'ishaka ridasanzwe ku mpande zose kuko igice cya mbere cyarangiye yaba intamba mu rugamba cyangwa kiporopolo inganya ubusa ku bundi igice cya kabiri caje gutangura naco nyene gifise ishaka ridasanzwe mu minota ya nyuma y'urukino umugwiserukira gihugu wa Zambia waronse igitsindo cyawo kiwuha amahirwe yo kuzokina urukino rwo gusubiza umuti muri munda abari ko bakurikirana ugo rukino bari Bujumbura baba bakunze b'umupira w'amaguru canke abamenyesha makuru b'inkino bagize ico babwiye ijwi rya Amerika ugo rukino rurangiye ku nsinzi y'umugwi serukira gihugu wa Zambia mu menyesha makuru Ismail Kwizera akurikiranira hafi inkino afise ico abwira umumenyereza w'intama mu rugamba z'abatarenze imyaka 20
ugiye kuraba urukino rwari rumeze neza ku mpande zose kuko igice cya mbere cyarashoye kurangira imigwi yose inganya ubusa ku bundi mu gice cya nyuma niho twaje kubona umugwise kwa gihugu inamba mu rugamba utsindwa kimwe ku busa twovuga tuti no kuba barakinye bashaka kuzibira kugira ngo nimiburiburi bave mu gihugu cha Zambia bafise ubusa ku bundi kugira ngo bazirero bakore igikogwa gisigaye hano iwacu mu Burundi nini ingozi twovuga tuti kimwe ku busa ntabwo ari bibi ku namba mu rugamba kuko mu rukino rwo gusubiriza barashobora gutsinda bibiri kuko ama match atandukanye twarababonye
bamwe bamenyesha makuru bagenza bati bagerageje guca hirya no hino bavuga bati kuguru ku ntamba kumwe kuri muri Niger ukuni nako kuri hanze bisigura ko bashobora kutagenda hariya ubona mugwi ntamba ufite amahigwe
ugiye kuraba ku ruhande rumwe nkuko babivuga ato kuguru kumwe kuri muri Niger ukundi kumaze kuba gusezera ano mahiganwa nivyo ni Zambia numwe mu migwi mbere twibuke nakahise bamaze kuba baserukira akatari gake mbere n'inkino z'igikombe cy'isi yose kubatarenze imyaka 20
ni nabo bafise gikombe cyo mu myaka 2 heze
ego ni nabo basanzwe bafise kino gikombe twovuga tuti ugiye kuraba ku ruhande rw'umugwise kwa gihugu inamba mu rugamba nini mu nkino zibiri bashoye kuba bakina turavuga za Sudan za Ethiopia uno munsi waje gukina n'umugwi usanga uri muri Afrika y'ubumanuko gusa icyizere kiracyo ari ku namba mu rugamba igihe bokina wa mukenyuru wa basanzwe bakina wo gusatira kugira ngo bashe kuba baronka n'imiburi buri co gitsindo kimwe canke bibiri babone kurengana ariko ahanini na Zambia nibo skya gose birashobora guhinduka hani wacu Burundi
n'igiki ubwira abamenyereza mu gwi namba mu rugamba batarenze imyaka 20
ico twobwira Joseph Bifubusa asanzwe amenyereza inamba mu rugamba z'abatarenze imyaka 20 nuko yoshira umutima munda ubwa mbere bakine gwarukino bashuye kuba bakina igihe basoka igihugu bataramitwe n'umugwi wa Sudan ndetse babatsindiri wabo ndabona neza ko bishoboka mu gihe yoshiramwo abakinyi umutima akababwira ko bategerezwa gukina mbere intsinzi bayifise birashoboka narijya ugiye kuraba mu nkino zishika kuri zibiri bamaze kuba bakina ku kibuga urukundo mu ntarangozi bamaze kuba batsinda inkino zitari nke byose byo birashoboka umenyereza yohindura gusa kuko bakine nk'abantu basatira hama turizera neza kubashora gutsinda
urukino rwo gusubiza ni ku munsi wa gatandatu w'inondwi twatanguye ku kibuga cyo kumwumba hariya mu ntara ya Ngozi mu mpira w'amaboko volleyball naho ihiganwa ry'ikombe cy'umukuru w'igihugu ryari rigeze mu cakane kirangiza kuri wa gatandatu umugwi wa gisirikare Muzinga watsinze Espoir iseti 3-2 Amikare watsinze Christe Roy iseti 3-1 umugwi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu watsinze Bujumbura Uwezo wa ndani iseti 3-1 umugwi w'igipolisi Rukinzo watsinze Bisoro iseti 3-0 imigwi ya Amikare n'umugwi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iregwa kuba yakinishije abakinyi badakwije ibisabwa n'amategeko hakaba harindiriwe ingingo zizofatwa imbere y'uko iryo higanwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu umwaka 2018 ryinjira mu gice cya kabiri kirangiza Jumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara rirabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Ministri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo aherutse kugirana ikiganiro n'itangazamakuru avuga ko Ubushinwa n'Uburusiya ari ibihugu bigoye Amerika ariko kandi ko bifite n'ibintu byinshi byayifasha ati Ubushinwa bufite ubukire n'umutungo kamere bihagije Uburusiya nabwo ni igihangange kicishakisha cyane Pompeo asobanura ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo imenye iby'Ubushinwa bukora n'ibyo burimo. Perezida Donald Trump ashimangira ko Ubushinwa bushakisha uburyo bwose bushoboka bwo kwiba umutungo bwite mu by'ubwenge muri Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ikurikiranira hafi cyane iby'Ubushinwa bukora kugira ngo bugire ingufu mu karere k'amajyepfo y'inyanja y'Abashinwa no mu isi yose. Mike Pompeo avuga ariko ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bashobora gufatanya aho inyungu zabo bombi zihurira. Nyamara aho zidahurira, Amerika igomba naho kuba yiteguye kuvugana n'Ubushinwa ku buryo buri wese amenya aho ahagaze mu isi. Nk'uko Pompeo abishimangira, Ubushinwa bufite uruhare runini mu birebana no kurandura intwaro kirimbuzi muri Korea ya Ruguru. Muri urwo rwego, Ubushinwa bugomba gukomeza umurego mu bihano Korea ya Ruguru yafatiwe. Ku birebana n'Uburusiya, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko Perezida Trump kuva hagereye ku butegetsi atigeze arya iminwa na rimwe ko hari iby'Uburusiya bubangamiyeho Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi ko hari n'ibindi byinshi ibihugu byombi bifatanya gukemura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanya n'Uburusiya mu byo gushakira umuti ibibazo byo muri Siriya, Korea ya Ruguru no ku bindi byo kwimakaza ituze. Pompeo ati tuganira n'Uburusiya tugashaka aho inyungu zacu twembi zinjiranamo, ariko aho zitinjiranamo tunagerageza kurengera inyungu zacu. Pompeo avuga ko hari amakimbirane ku birebana n'imyitwarire y'Uburusiya mu bice bimwe na bimwe by'isi nko muri Siriya na Ukraine bibangamiye indangagaciro za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko dukora ku buryo Abarusiya bamenye inyungu zacu n'impungenge zacu, nk'uko Pompeo abisobanura. Mike Pompeo yanzura agira ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza gushakisha uburyo bwo gukorana n'Ubushinwa n'Uburusiya aho inyungu zinjiranamo, ariko zitinjiranamo izarengera inyungu zayo.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, makuru twari tubafitiye kuri iyi saha ahani hagarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.